Nakunze dusuzuruke kuri radio y'u Amerika mwaramutse turizera ko muri amahora hiwanyu ni jewe ndiri mwiza mugira muteramane muri no gahunda y'umuziki muramaze kumenyera ko kenshi duhora tubashakiriza indirimbo zifite icyivugo zisangiye uyu munsi twahisemo kubumvisha indirimbo z'ikirundi zihayagiza umubyeyi abantu turafite abo dukomoka ko nta numwe yabayeho atavyawe uko bisubira kugenda mu buzima ni kwinshi ariko abafise abavyeyi cyane abataki bafise barazi akamaro k'umuvyeyi umwana gukunda umuvyeyi akabimwereka n'ibisanzwe iyo umuntu akuze hari aho agaruka akibuka ibyiza umuvyeyi yamugiriye urukundo umuvyeyi yamukunze umuntu akuze arasubiza amaso inyuma akibuka ko atabwiye kenshi umuvyeyi kwa mukunda naho rero benshi baca bakorera naho rero benshi baca bakoresha ingabirano yabo bakaririmba bakagaragaza urukundo bafitiye umuvyeyi mu ndirimbo muza kumva abahanzi bahayagiza umuvyeyi mama baribuka ibyiza urukundo biranga umuvyeyi barabwira umuvyeyi ko bamukunda reka mwumviririze kirasenya kuramba indirimbo y'ikirundi ihayagiza ikagaragaza urukundo ku muvyeyi indirimbo abarundi benshi bakunda kirasenya kuramba indirimbo ya kera y'umurundi Jean Bertimance Hakizimana irimo amajambo y'ikirundi akomeye nserutse niyabira vyanka iwawe intege ziracika nkarenga umba zico nabaye nkabona ko wananze kwihebura kirasenya kuramba kirasenya kuramba ni Jean Baptiste Hakizimana umwana nibanga yaremewe umuvyeyi aca mu bigoye kugira kuze abana biwe bagere mu bigero mbega bwana baragaruka bakabishima umurundi Steven Sogo waravyibuka arabishima azomuhoza ati uzohozwa wambikwe unezegwe wivuga amazina uzofatwa neza wishime wihaye umberi kimazi sinzokwigere ndakugimvi kandi na utandi imvanda nzogukunda mama uyo ni Steven Sogo dusuzuruke kuririmba ni kimwe mu bikoresho byiza byo guserura icyumviro umurundi John Chris arahayagiza umujeyi atireka nkuririmbe mu byeyi wanjaye nime ni ndirimbo mu byeyi ya John Chris Chabandanya n'indirimbo z'ikirundi byayagiza umuvyeyi benshi bayita umwitwarariko wa kivyeyi canke muvyeyi n'indirimbo y'umugwi amabano batuyagira ingene umuvyeyi yitwararika ibibondo vyiwe bikamutuma umutima wiwe awamiza ku bibondo umviriza ni orchestre amabano amabano ntiwaririnje gusa ihayagize umuvyeyi hariho iyindi ngubuvyeyi namananibza numutwaro utoroshe nibanga rikomeye libangirwa ingata bayise amarira y'umuvyeyi n'ubu ni amabano Jujuja Amerika. Ikiganiro ni dususuruke. Uyu munsi ni indirimbo z'ikirundi zihayagiza umuvyeyi. Abakiri bato nabo nyene bararirimba bagahayagiza umuvyeyi. Umurundi kazi Tetero Rohette we naho ariko arakura ati ndacagukeneye ubukurusha ukinyonsa. Nakaririmba gahimbaye cyane. Tetero Lorette muramwibuka niwe mwigeme yatahukana iganwa Prix Musique mu 2019 yaranagiye no muri 10 ba mbere bahiganirwa mu iganwa RFI Prix Découverte mu 2021 mama ni Tetero Lorette
Muri vinde wambira usabi mana kungingira nazazani gwa kesi mana ni gwa kubivuga meka na kumbi serura mana ni gwa kwitahura mama kuja
Uyo ni Chanjo Amis umwe mu bihangange mu muziki w'u Burundi nawe nyene yararirimbiye umuvyeyi mu buhamya bukomeye ku muvyeyi yamwibarutse bakunze bagisusurutse uyu munsi nitwe turirimbo duhayagize umubyeyi nababwiye ko abakiri bato nabo nyine baririmba bagahayagize umubyeyi iyo ni shasha yasohotse muri uku kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka 2024 ukwezi kwahari w'abakenyezi yo ya Jamal ati mama
Sabu chanye pesa Chacho fyo salimara Kupi maimana Asa wewe mama Mama Wandizi zara umbingi nyota Mama
Ngo Musoni Evariste n'umurundi Musoni Evariste yaririmbye indirimbo nka sinari nzi sangwe kiyago iyuba warubizi n'izindi mu munyarwanda yavukiye aho bita Kibuye mu gihugu cy'u Rwanda mu 1978 mu nyuma Musoni Evariste ahungira mu Burundi mu 1973 n'icyo gituma rero benshi bibaza ko ari mu Burundi yeye indirimbo ya Musoni Evariste Imana yakumpaye nzoyishimira gute niriwe nakubonye umutima wanje ntuba munda ayo namwe mu majambo y'indirimbo ndagukunda mawe ya Emmanuel Sindayigaya iyo ndirimbo yarasubiwemo n'umugwi Peace and Love wa Vishu Love ndagukunda mawe ni ya Evariste Sindayigaya Reka dusoze navuze ngo indirimbo z'ikirundi gusa reka da n'ikinyarwanda turacumva byumvuhore araririmbira umubyeyi amusaba imbabazi ku makosa y'ubwana yakorera nyina aheraheza atanga impanuro ku mubyeyi wese akwiye amashimwe akambikwa ikamba n'uwavutse wese uwamuhemukiye agasaba imbabazi uwo ni byumvuhore amagambo meza y'umunyarwanda Jean Baptiste Bwimvuhore tubangirije ko dusuke uyu munsi nankeka ayo majambo y'abahanzi bahayagize umubyeyi n'uyitiza mugahayagize ababyeyi aho bari hose mwakoze kugumana natwe ijwi rya Amerika na muri mwiza turabikurikiye kuri radio Rwanda.